Radio Ijwi ya Amerika. Radijwi ya Amerika Samira Nirai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze ku makuru yo kuri no mugoroba mugiye kuyashikirizwa na Jewe Oriane Tangishaka. Mu Burundi abana bashika hafi imiliyoni 2 bafise hagati ya mezi 9 n'imyaka 5 bazokingirwa agasama mwisekeza ryatanguye y'iyi minsi 5 mu gihugu.
Nabo masubire nyirakamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwashyirwa mu buryo gufata urucanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasize ngo urucanco na rimwe.
Uyu ni umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ibanki nkuru y'isi yose yahaye u Burundi ingabire y'uburyo burenga imiliyoni 150 y'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse inkino z'amahiganwa y'igikombe cy'ibihugu bya Afrika CAN mu kibuga cy'umupira w'amaguru cha Olembe kiri ku mugwa mukuru Yaounde. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka twakire mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma adushikirize.
Perezida w'ishyirahamwe Nyafurika ry'umukino w'umupira w'amaguru CAF Patrice Motsepe kuri uyu wa kabiri yatangaje ko iyi mikino yose isuitswe. Hari mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabereye mu murwa mukuru wa Cameroon, Motsepe yavuze ko mbere yuko haba uko gusunikana no kugwirirana kw'abantu kuri stade ya Olembe mu ijoro ryo ku cyumweru hari hagaragaye ibintu bitagenze neza mu mitegurire y'umukino wa Cameroon n'ibirwa bya Comore. Yavuze ko umubare w'abantu stade yemerewe kwakira warenzeho abantu babarirwa mu bihumbi. Muri stade yemerewe kwakira abantu 40,000 gusa yinjije abagera ku 57,000 nk'uko byemezwa na polisi yo muri icyo gihugu. Motsepe yavuze ko nubwo bimeze bityo irushanwa rizakomeza, ariko imikino yose yagombaga kubera kuri stade ya Olembe izabera kuri stade ya Ahmadou Ahidjo. Inzego z'ubutegetsi muri Cameroon zifatanyije n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF batangiye iperereza kuri icyo kibazo.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma, aho ni iyo nkuru nyine yerekeye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse inkino z'amahiganwa y'igikombe cy'ibihugu bya Afrika CAN mu kibuga cy'umupira w'amaguru cya Olembe, aho abantu 8 bari bapfuye. Reka none naho twumve indi nkuru yo hirya no hino ku isi. Ingenzi nako ingenzi indwi zahitanywe zibiye mu ruzi aho zariko ziragerageza kujabuka uruzi Mediterane, hari mu gihe bari batwaye abagera ku 280 bajabuka ibahari rya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyani.
Umuyobozi w'ikirwa cya Lampedusa mu Butaliyani Toto Martero yabibwiye ibironeramakuru by'Abafaransa AFP uyu munsi kuwa kabiri. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kuva uyu mwaka watangira abimukira babarirwa mu 100 batawemye gukora ingendo za hato na hato zo kwambuka inyanja kandi bazi neza ko zibashyira mu kaga. Martero yakomeje avuga ko nubwo ubu bari mu bihe by'ubukonje bukabije bitababuza gukomeza gushaka kwambuka kandi ko umubare wabo ukomeza kwiyongera. Yasobanuye kandi ko 3 bapfuye bambuka, abandi 4 bagapfa nyuma bazize ubukonje bukabije bakajyanwa ku kirwa cya Lampedusa n'abakozi bashinzwe ubutabazi. Umushinga ugerageza guha icyizere abimukira bambuka mu nyanja ya Mediterane wanditse kuri Twitter ko ababimukira 280 bafite inkomoko mu bihugu bya Bangladesh, Misiri, Mali na Sudani. Iyo bamaze kwambuka, ababimukira bajyanwa mu bigo bibakira bamaze gupimwa virusi ya corona, ariko ubu ibigo bajyanwamo bifite ikibazo cy'ubushobozi kubera umubare munini wabo. Umubare w'abimukira watangajwe ko winjiye mu Butaliyani mu mwaka wa 2020 ni 34,000, mu gihe muri 2021 wari umaze kwikuba kabiri.
Barakoze bagenzi bacu team Ishimwe na Geoffrey Mutagoma kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru ya hirya no hino ku isi muheje kwishikizwa na bagenzi bacu mashaka kandi nuko yaronka kuri site yacu internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu akaburungu com mushobora no kandi nuko yasanga kuri YouTube na Facebook yacu mukanya turabandanya ku makuru yo hirya yo mu karere ko biyagabina ni nako. Unaho rero na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abana bagera kuri hafi imiliyoni 2 bazokingirwa gasama mu isekeza ryatanguye y'iminsi 5 gerekeye abana bafise hagati y'imyaka nako y'amezi 9 n'imyaka 5 mutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi harahamagarira abavyeyi bose kwitabira no kuja gukingiza abana akamenyesha ko kudacandagisha umwana ari ukumuhemukira ubwiwe n'urungwaniro rwiwe.
Mu ntara ya Mwenge mu manuka wa bushyira uburengero niho hugururiwe ibirori byo gutanguza isekeza ryahariwe gukingira indwara z'agasama hamwe n'indwi yahariwe amagara meza y'ababyeyi n'ibibondo. Angeline Ndayubaha ndayishimiye umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa yavuze ko atagihugu gishobora gutera imbere abana n'abakenyezi badafite amagara meza. Yahamagariye abatware ku mitumba mu makomine n'intara n'abanyagihugu bwabo kwitwararika kw'abakenyezi bose n'ibibondo begwa ni programme 5 asigara inyuma. Yinginze ababyeyi kudafata amenyerwa isekeza amenye yashaka kudakingira umwana abamwatsa uburenganzira akongera akaba muhemukiye be n'urunganwe rwiwe
n'inkorora yakanira variole ibigoga ubukangwe n'izindi ako mvuze indwara zikingwa hakoresheje urucanco nagomba subire nterakamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwa kiremwa muntu gufata urucanco hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasize ubwo rucanco na rumwe kubera ukutitwararika kw'abavyeyi bamwe bamwe canke bivuye ku migwi imwe iterekwa ivyo gucandagisha abana kuko uretse ko umwana abahemukiwe n'abo mu kibana nabo nyene
bahemukiwe. Umushinganje w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana asigura ko abana bazohabwa urucanco rukinga gasama n'indwara ya rubeole bafise hagati y'amezi 9 n'imyaka 5 abandi bazokingirwa n'abakenyezi bakiri mu mezi ya mbere y'agasamo. Aratanga ibitigiri vyitezwe
hazotangwa urucanco rukinga gasama na rubeole tukaba twiteze abana bangana miliyoni 191 94 amama ya vitamine A kugira bakingirwe indwara y'urumuni aho twiteze abana miliyoni 218 218. Ibinini za bendazole bivura inzoka zo mu nda tukaba twiteze abana miliyoni 5 142 99 99. Ibinini za bendazole ku bakenyezi bibungenze aho twiteze abangana 3 124 364.
Mfaso Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ababazwa no kubona indwara y'agasama hari ntara yasubiye kuranda gatamwo kandi inkingo zuzuye mu mavuriro.
Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro uyu munsi iyo ndwara ikaba imaze kugwira mu bice byinshi bigize igihugu. Ikwirakwira y'indwara y'agasama irerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu ntara zitavyifatamo neza. Umukuru wawo Jimmy Hatungimana yemeza ko ubu n'abana bo mu ibarabara bazocancwa hejuru yo guhimiriza imiryango.
Hariho n'abandi bo mu ibarabara abo bana nabo nyine tuzoheza tubasange mu bigo basanzwe barimwo. Hariho abari muri orfelina bya bigo by'abantu bagendana ubumuga abo bose nabo nyine tuzobasanga iyo bari. N'abarya abanyamahanga dusanzwe dufise hano barafise abana mu ngo zabo naho nyene abanyumba 10 abashefu de quartier naho bimiriwe menyeshe abantu bose n'abatwumva ko ikibanza cha nyuma tukigize indahiro nituzokwemera imyaka yose ko mu gisagara cha Bujumbura ni cha nyuma mu ndero ni cha nyuma mu buvuzi ni cha ntavyo twemera ibyo nakahise
abana bari mu kigero cha kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 4 nibazohabwa incanco ziko zitangirwa ku mavuriro yose ya leta mu yabigenga hamwe n'ibindi bibanza byatwanirijwe ico gikorwa iruhande y'incanjo bahabwa n'ibinini bivura inzoka n'amama ya vitamine A vura uruhumyi mu gihe amatohoza yirwa mpuzamakungu vyitaye neza y'abana no gufungura neza yerekana muri rosekeza hazo banyigisho z'ukwereka imiryango kukinjika ifunguro ryuzuye kugira ngo abana bafungure bagirira akamaro Burundi buharurwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikingira abana ku rugero rushimishije nk'uko bigaragarira mu raporo y'ibisata mpuzamakungu vyitaye incanjo eroje uri kaneza juri Amerika
Rakoze cyane mugenzi wacu Eloge Wikaneza hari Nairobi kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi banki y'isi yose yahaye Burundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni 150 y'amadolari y'amanyamerika no kuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Iyo ngabiro igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu cyane cyane abarundi bariko barahunguka bari barahunze mu mwaka wa 2015. Ido nizo y'inkuru menyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Amasezerano y'ingabire ibanki yose yose ya haje Burundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukire iyo banki n'umushikiranganji w'ikigega cya leta n'ingabire igenewe bantu nikora na cane cane bahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu ibanki yose yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke bitegekanirwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyari 500 y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora baringa imiryango 145 mu gihugu cyose nkuko byashikirijwe na Veronique Kabongo asorokira banki yose yose mu Burundi
Ce financement en don.
Ingabire je gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu abiciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira ubundi wahahora ariko ari ofisi uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe mera nk'abandi ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira muri yo nurenga bo barundi cyane cyane bariko barahunguka kuko ari bo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi harimo no kubaha imfashanyo nk'amafaranga hame no kubavuza Yo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mera z'umwaka uheze isaba ko atojamwo kamwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bana nikora wiyumviriwe wemezwa mu mera z'umwaka uheze uzoshigikira cyane cyane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza ni nk'umushinge w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi binatumye ndetse ifashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irengo muri ya RD w'amadolari y'abanyamerika
a plus de 1 milliard de dollars de dons de l'IDA
Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitiano ndiye ku bwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cyane cyane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu nabo biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga 5 batayabamwo aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo Rugigi na Makamba
twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama
naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukuraho pe inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
mu kibano no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'ubura ubisanzwe tumaze guhunga inzu yageze igihe irabomoka usanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwari ko bwaratabaguritse
natwe tugakoresha yacuma boko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane
je mpereye nkaho ndashikiye dusanzwe ndara kumuva ku muntu umubanyi twadusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo cyaruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wabaze umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
hungutse nta kintu kazukara tembaga yafashigemba ngaho kwa mwana wacu nyine niho nduye nta bundi buhinga
ubushikira nganje by'intwaro ya gati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi byerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo irindwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umugambi wo gutabukana impunzi utanguye ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania ari naho nuba gisigaye impunzi nyinshi z'abarundi muri icyo gihugu hariyo hafi igice cy'ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na bitandatu by'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda muri Congo na Kenya nk'uko HCR ibyerekana Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Claver amakuru mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika arabandanya kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo indwi n'umunani zo mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zahungutse ziva muri iyo kambi zerekeza mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedast Ngabo ari ibuvira
izi mpunzi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo Kavimvira ari nayo nzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu Rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka Penzinesfor ni impunzi yavuye mu nkambi ya Rusenda igiye mu ntara ya Cibitoki
wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimari mu mwaka wa mirongo ibiri w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe none ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira bakadufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungwa twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira akamaro niyo gituma rero dufashe umwanzuro kugira gute kwitanga mu gihugu cy'amavukiro
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri inkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ari utumye ahunguka
muri Congo nta mutekano uhari ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ariko aravuga mu ikambi ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe yuko bwoca bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwe umenga turabasoda icyo kintu gitumye tugira ubwoba abagore bagiye gushenya baca bababaka izo nizo ngorane dufite uzindije mu gitondo none barugara bakugara bagashyiramo ibiti bakavuga ngo none urengana ngaho uno munsi ni ngorane bagaca bacapa imisaraba mu ibarabara ntabwo Kongo idukunze nta namba nta na gatoya
aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi rya se barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi
sasa icyo nsaba ku leta y'u Burundi nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze batunyaze itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango
jewe kuco no kwipfuza bo mfashe mu Burundi nuko bonshikiza mu buzima bumeze nk'ubwo abandi barimwo kandi iciza naco bonkorera nuko bozomfasha bakandusakaza kubera atakaza ufise
gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamwo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu
aho twese dusaba bwa mbere bwo n'umutekano kuko tucumva ko abantu banyuruzwa abantu batabwa mu nzuzi abantu bagenda ntibasubire no kuboneka ibyo byose ntibituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga ariko bishyitse tukishyikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze tukabona ko umutekano hari turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha
ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane rero ingoma ya Ndayishimiye nayo turabona ko iriko iragenda neza cyane kandi turabona ariko aratwara igihugu neza ariko rero hari icyo twaje duhunga arizo bita imbonerakure atakuyeho niyo mpamvu n'ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonerakure zikihari icyo nicyo gituma twa ubona tutosubirayo kandi cyo twumusaba kugira ngo atunganye.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu ngambi ya Rusenda uyu munsi barara mu ngambi y'agateganyo ya Kavimvira ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwomenya yuko umwaka ushize w'2021 Haiseri yatahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abarundi za muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 207. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika uvira mu tarati vuyepfo.
Urakoze cyane Vedaste. Sosiyete itunganya imideri mu Rwanda hizwi nka Uzuri KNY ikora ibirato herutse gutahukana agashimwe k'amafaranga ashika ku 100,000 by'amayero yo muri Uburaya yatanzwe n'inzu ikomeye ku isi mu gutunganya imideri izwi nka Tommy Hilfiger. Vyari mu migambi wa Tommy Hilfiger yo kugerageza kuduza no guteza imbere ibikorerwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Muri ayo marushanwa Uzuri KNY yari yahanganye n'amashyirahamwe arenga 400 mu bihugu 222. Mugenzi wacu Edi Gwema yaraganiriye na Kevin Kagirimpundu umwe mu batanguye Uzuri KNY atangura avuga aho icyumviro cyo gutunganya ibikorwa byabo byo gukora imideri cyabuye.
Kwa 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 kwa
kwa
kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mbere yuko tugera kuri icyo kijyanye n'uburyo mwohereza ibicuruzwa byanyu uko mukora ndetse nabo mukoresha, ni kuki mwahisemo umushinga wo gukora inkweto, Kevin?
Uriye dutangiye ntabwo twatangiye tuvuga ngo tugiye gukora inkweto, twatangiye dushaka kuvuga ngo reka dushake ikintu kimuri ibibazo biri muri sosiyete yacu dukoresheje passion yacu, cyangwa reka dukore fashion house ahantu hakorerwa ibintu abantu bambara bitandukanye. Ariko tugenda tureba ahantu hatandukanye turi kwiza umushinga wacu, tuza gusanga hari ibibazo bibiri. Icya mbere ni uko inkweto zose zari ziri mu Rwanda nyinshi zose zari ziturutse hanze, yaba ari second hand cyangwa se cheap imports zo muri China. Icya kabiri ni uko twumvaga ko dushobora gukora ikintu cyahereza abajene bo mu Rwanda akazi badafite akazi muri makeya, badafite ubumenyi, tukabigisha, tugakorana n'izindi nganda zitandukanye zo hanze, tukabigisha bagakora inkweto zikorewe mu Rwanda zinacururizwa mu Rwanda. Hanyuma wenda ikindi twaje gusanga ni uko twabonye ko dushobora gukora impact nini nidukora inkweto kurusha uko twakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko turi gushaka ama raw materials cyangwa se matière première, ibikorwa by'ibanze. Twaje gusanga hari amapine menshi ari hanze atandukanye ari kutwangiriza environnement, bajugunya mu bimoteri kandi bakabijugunya mu bimoteri hafi y'amazu y'abantu baba, akaba ari kwangiza ubuzima n'imibereho myiza y'abantu bari batuye aho hantu hatandukanye. Tuvuga okay, none tuzikoresheje rero mu gukora ama outpost cyangwa se ama tapi yacu nuko kirabakoraga za rugabire cyangwa iki yashobora kugira akamaro gatandwe muri societe hanyuma twiguye udasanzwe kubikora neza kugira ngo ube modern abanyarwanda cyangwa se abajeni bashaka kubigura abigura atavuga ngo ngiye kugura rugabire ya grandpa ahubwo ayigura avuga ngo ngiye kugura urukweto rwiza nkunze kandi nshobora kujya ahantu nkaberwa nkagaragara neza mu bandi bantu ndetse wanarugurisha no muri Europe warushyira ku isoko ubona nta hantu utandukanye n'urwavuye muri manufacturing company nini yo muri China.
Tukivuga izo manufacturing nini cyangwa se ayo mazu y'imideri manini akomeye hirya no hino ku isi, mu minsi ishize inzu ikomeye cyane ku isi mu gutunganya imideri izwi nka Tom Hilfiger yabatoranyije nk'imwe mu makompanyi cyangwa se amasosiyete abiri yahembye ndetse mukaba mwaregukanye amafaranga angana hafi ibihumbi ijana by'amayero bakaza nabafasha kubatoza igihe cy'umwaka. Ibi ngibi mwabyakiriye gute mujya muri ayo marushanwa mwifuzaga kugera kuki?
Tujya muri ayo marushanwa twifuzaga bwena nabivuga mutegereza, our vision is really to brand Africa as an origin of sustainable eco-friendly footwear items in the world. Umuntu wese ashoboye kuvuga ngo ese muri Afurika ni iki gituruka, nko kuvuga ngo haturukayo kofi mu Rwanda, haturukayo icyayi, haturukayo iki, twifuza ko umuntu aza ngo haturuka n'inkweto zikozwe neza zanye ubukorikori ndetse zinakozwe kubera ko ziri guhindura imibereho myiza y'abaturage. Hanyuma turavuga tuti ok, nibyo turiho twabigeraho dushoboye gukora guhana n'ama brands akomeye ku isi, twabigeraho dushoboye kugeza ibikorwa byacu hanze bikamenyekana. Hanyuma tubonye opportunity bayitwoje tuvuga ok, reka tugerageze n'iyi ntago ariyo nyine twize kwa apulayingamo, hari n'izindi zitandukanye twagiye dukora kandi tugera kuri ahantu heza hashimishije. Hanyuma impamvu ikomeye kandi igaragara twakoresheje ni ukugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byacu isi yose izashobore kumenya ko mu Rwanda ndetse no muri Afurika niko dukomeza dukura hava ibintu bikozwe neza, haba inkweto zikozwe neza kandi inkweto ziri sustainable, ziri eco-friendly. Ntabwo nzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, navuga ko zifasha mu kubungabunga ibidukikije mu gihe tuba turi kurecycler ndetse n'ama apple parts yacu dukoresha cyangwa se ibyo dukoresha nabyo ni resourcing responsibly. Tugiye gutangira kujya ducuruza muri Europe cyane kubera ko tugiye no kugira na collaboration na Tommy Hilfiger, ariko ahanini ni ukugira ngo isi itangire kumenya ko muri Afurika naho hava ibikorwa bidasanzwe ndetse bahereye ku nkweto za Burberry.
Ikindi nibaza ko Tommy Hilfiger itangiza ayo marushanwa ivuga ko bwari uburyo bwo kugerageza guca ubusumbane mu bijyanye n'imideri, baha amahirwe ibihangano cyangwa se ibikorwa bituruka hirya no hino ku isi. Mwibaza ko mufite ubushobozi bwo kugira ngo ubwo busumbane mube mwafasha kubuca hirya no hino ku isi cyane cyane mu bijyanye na fashion n'imideri?
But yes, this is another thing I could see Diego. Kwanye natumi hivuga hashize hafi amezi atandatu turi gukorana, turi kwiga imishinga itandukanye, turi ni gute twabigenza kugira ngo dushobore kuzamura ibikorwa bikorerwa mu Rwanda kandi bifite na impact kuri community zaho ndetse no muri Afurika yose, ndetse bifite na n'ubushobozi bwo kuba bya scaling bigakura bikagenda ku isi yose. Twibaza ko dufite ubushobozi ndetse n'amafaranga turi kugenda turezinga atandukanye dushobora kuzayakosha kugira ngo dushobore kugera kuri iyo ntego Tommy Hilfiger nawe yihaye, ndetse uyu munsi natwe turi umwe mu bafatanyabikorwa muri urwo rugendo rwabo.
Hanyuma se Kevin, ubona bigoye nk'abantu b'abacuruzi, umuntu yavuga ko muri abacuruzi bakora ibikorerwa ku mugabane wa Afurika, mubona bigoye kugera ku masoko mpuzamahanga?
Ha, biragoye cyane kugera ku masoko mpuzamahanga kubera amasoko yabayeho hashize imyaka n'imyaka n'imyaka. Kugira ngo uzayinjiremo ugomba kuba uri gukora ikintu kidasanzwe gifite ikintu kigiye guhindura cyangwa impinduka kigiye gukora muri sosiyete y'isi yose. Nicyo bisaba kuri uyu munsi, kandi nanoneho usanga harimo amakampani amaze kuba established afite amafaranga menshi yo kuba bashobora bakaba bakora marketing nyinshi cyane, amakompanyi acyari matoya bisaba ko kugira ngo ubona ubufasha budasanzwe kugira ngo ushobore kuba wagera kuri marche zikomeye nk'izo ngezo birakomeye ariko birashoboka niba mutatangira urugendo natwe na partners bacu.
Yakoze cyane mugenzi wacu Edigwema kuri icyo kiganiro. Ni naho duheraheje ibiganiro byo kuri no mugoroba kuri mikonga ari muri kumwe na aho yanitanga ishaka ibiganiro n'amakuru byari bihagarariwe na Fadek Ngundikije byashikirijwe byadufashije gubishiriza mu byuma ni Dieudonné Cyubahiro twari turi kumwe ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe.